mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noweli nziza kuri mwebwe mwese muyihimbaza, kuri mwebwe mwese muyemera, kuri mwebwe mwese mwemera ko akana Yezu kavutse uno munsi kwigenekerezo rya 2025. Nuko rero uno munsi nkuko twabitije ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye mu mwanya wa makuru turabahakanye kugira ngo mwifurizanye Noweli nziza aho muri, muyipfurize imiryango, muyipfurize abo mukorana, muyipfurize aho mugendera. Tubaha iyi minota yose 30 kugira ngo mushobore kwifurizanya iyo Noweli. Turaza gusha mu turimbo dutandukanye twa Noweli. Akambere ni Gloria karirimbwe n'umurwi w'abantu uri kurigishwa n'umuhanzi umbwiye guca Rwanda Kizito Mihigo. Kabaryohere je ngiye kubana namwe Didiane Nahazwe. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nuko rero nshuti bakunzi bacu akanya ni rwanyu mushobora kwifurizanya Noweli nziza. Wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Jean de Dieu. Jean de Dieu, Jean de Dieu, uratwumva?
Ndawumva neza cyane.
Noweli nziza
ya kwezi sangiye.
Eh, uri kwihimbaza gute?
Nibuke buke nyene kubera ari by'ubukene aho twaroze twakamaze ubu turindiriye kwiryamira hamanye turindire ibyo hanyuma.
Wayihimbarije he?
Yeho navuga nayihimbarije ni mu rusengero, kubera twe nk'abakristo icyo dushyira imbere tukurya ibintu, ubwo dushyira imbere kuraba ko ukuntu imitima yoba imeze kugira ngo ejo cyangwa hirya ejo twitabye Imana tuzoronka uburuhukiro bwiza.
Nuko rero hamuka ishaka kuyipfuriza abandi no munsi ya Noheli.
Shaka kuyipfuriza ababyeyi banjye bari mu gihugu cy'u Burundi, papa na mama. Mama yitwa Ntiruteba na papa yitwa Karenzo bari muri komine Musumba, intara ya Karuti. Ndagomba kandi kuyipfuriza Gatabukwe ari muri komine Gashoho, aho bita Gisanze. N'inshuti zanjye promosiyo yanjye ya 2015 twamaranye muri turi kuriritse iri muyinga.
Urakoze cyane Jean de Dieu, ugira umunsi mwiza.
Na
Noweli nziza. Bakunzi bacu muri benshi mwabanye natwe muri uno mwaka, haba mu biganiro bitandukanye, ikiganiro iwanyu mu ntara, ikiganiro muri Isanga, amakuru atandukanye mwarabaye abadufashije kuyaronka, mwarabaye abagize icyo bavuga kuri ayo makuru yagiye araboneka ijya no hino. Hari kandi ibiganiro bindi bitandukanye, hariho za dusangira ijambo, dususuruke, ibiganiro vyose vy'Ijwi ry'Amerika mwagize ico muterereyemwo muri uno mwaka. Turabakengurukiye, twibaza yuko muri 2020 tuzobandanya dukorana gutyo. Turafise na Jean-Claude ku yundi murongo wa telefone. Jean-Claude Kadze,
mahoro mahoro,
yego, Noweli nziza. Noweli nziza, Jean-Claude, uratwumva? Uherereye he kumenga sihuri? Sabwe?
Ndi muri Kenya.
Uri muri Kenya. Noweli muri ko murahimbaza gute ngaho muri Kenya? Ugashaka kwipfuriza abandi uno munsi?
Ego, ndashaka kwipfuriza Noweli nziza ababyeyi banjye bari mu Burundi.
Jean-Claude aratwihanganira, turumva ga telefone kutariko turamwumva neza. Akaririmbo ni Christmas, ni akaririmbo k'umuririmbyi kazitwa Anne Leeson, ni umurundi kazi aririmbira, yiga mu gihugu cyo mu Bushinwa ubunya, yari kumwe n'abandi baririmbyi batandukanye, sakiwe gusa yagafatikanije n'abandi baririmbyi mu gihugu cyo Burundi. Noweli nziza, nshuti bakunzi bacu. Turase na Jerome ku yundi murongo wa telefone. Jerome Ikadze,
murakoze cyane, mbaje kwakira ibyo panza.
Yego, kandi Noweli nziza.
Yego, twese ndagomba kuza mu mugenzi wanjye witwa Gerard, tutabona ari Kigali. Ndamusa mugenzi wanjye atazi ya Nyangoma ari Kampala. Ndamusa mugenzi wanjye Inosa hari hose mu cyamuzo. Makura mutano mugenzi wanje kandi udatane batageze ku yeri sururu ubugendane. Nibaje ni mufasha wanje, amene ubyeyi banje abashikanje bose bari muri bari gitega.
Bose ugaca ubipfuriza iki kuri nono Noweli ga Jerome?
Ndabipfuriza bya Noweli nziza, kandi bose baje bakurikana sawa cyane kandi bakurikirana.
Urakoze cyane.
Nanga murakoze.
Hanyuma rero baravuga yuko mu Gifaransa ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même, nitwo ja mu bandi tutaribuka nabo dukorana ngaha. Turavuga abadufasha kuronka makuru mu Rwanda n'ahandi hatandukanye. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa mu Rwanda, Noweli nziza, Asumta Kabuyi, bihano temere gukorana natwe, tukwifurije Noweli nziza n'umuryango wawe. Eroje wirika neza na wewe Noweli, kubere nziza. Fidel Nsabimana nawe nyene nuko. ntitugikorana kuko ibihano bya Amerika ririmo mu Burundi bitemera ko abamenyesha makuru bacu babandanya bakorana natwe. Evariste Nziko Banyanka Noheli Nziza Claver niyo nkuru mu Rwanda. Inoheli Nziza n'umuryango wawe. Claude Ganza Munyamagana Diane Ndonse nawe nyene ntitugikorana mugabo tumwifurije Noheli Nziza cyo kimena Raymond Zimana Temistocle Mutijima Noheli Nziza Ignatius Bahizi muri Uganda Noheli Nziza Jean-Claude Munyandinda nawe nyene ugire Noheli Nziza Chrissy Munezero nawe nyene ntituriko turakorana muri kano kanya ariko turakwifuriza Noheli Nziza cyo kimena Fidelite Ishatse Vedaste Ngabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Noheli Nziza James Jovini muri Tanzania Jerome Niyonzima Pacifique Cubahiro Francine Ndiho Kubwayo Jean-Claude Nshimirimana mwese mwese Noheli Nziza. Turafise Emery ku yundi murongo wa telefone Emery Cards Emery
Fabien
Ego ikaze ku juri Amerika na Noheli Nziza
Kizangire numaka mushasha mwiza na
Eh uri kwihimbaza gute
Ndinda mu gihugu cya Kenya
Eha
Aho ndinda bona kweri imeze neza abantu baguma bihereza
Mhm
Yego ndabona inarikawa nanje ndiko ndafata kamwe
Uri kurafata kamwe ukagire wigerera
Tuna kabonera na gafana.
Na gafana. Iyo buze kama umuntu acagira ngo nakambiye. Nuko rero kwifuriza Noheli Nziza nde uno munsi ga Emery.
Oh ndatangwe mifurize avye banje bari ngaho mu gihugu cy'u Burundi.
Mhm.
Nibagiye n'umuvandimwe wanje yitwa Odasi ari ngaho i Bujumbura.
Mhm.
Ni bagira na Desire ari mu gisagara cya Bujumbura kandi muzanye yo twabanye neza.
Mhm.
Ndabipurize na we nziza cyane ntibagiye n'injuti ziri gitega.
Eh.
Muri komine bugendana.
Urakoze cyane.
Ndabipurize.
Ugire Noheli Nziza.
Noheli Nziza n'umwaka mushasha.
Eh, ugire Noheli Nziza nawe. Mhm. Hambavu rero yamenyesha makuru batandukanye badukoreye n'abariko baradukorera twifurije Noheli Nziza aho bari mu bihugu bitandukanye juri Amerika ibashikiriza makuru yaho no ngaha ku radio reka tubigire uku fiduhereye kuramutswa kino gisata ariwe Etienne Karekezi kumwe n'umuryango we turabifurije Noheli Nziza Edi Gwema Noheli Nziza Frederic Nkundikije Ejo ni Mukankusi Noheli Nziza Thomas Kamirindi Noheli Nziza Fidel Niyongabo Noheli Nziza Fatuma Dimasi Kalala naho mudahura mu mumva kuri mikradufasha muhinga bw'ivyuma Noheli Nziza Oriane Itangishaka na wewe tukwifurije Noheli Nziza cyo kimena Aloyize Bigirimana Facile Gebehu wewe turi kumwe muhinga bw'ivyuma Noheli Nziza n'umuryango wawe hamwe na Jeffrey Mutagoma nanje ko ntivuga reka cyane nifuriza Noheli Nziza umuryango wanje aho uri hose ababanye nanje mu biganiro bitandukanye hawe iwanyu mu ntara haba muri sanga Noheli Nziza akaririmbo Ni Gloria ka Coral Saint Dominique mu gihugu cy'u Burundi.
Thank you.
tugasaba imbabazi kwa kunze bacu bari mu gihugu cy'u Rwanda no Burundi mu hinga bw'ivyuma ariko ratubwira ko amatelefone atari ko aracamo neza ariko bugingo bikunze turabahamagara mushobe kwipfurizanya Noheli nziza turafite Teofile kuri ndi murongo wa telefone Teofile ikadze
yego murakoze turabashimiye kandi Noheli nziza kuri y'America
murakoze cyane nawe Noheli nziza aha uri kuhimbaza Noheli gute ni Noheli uri kurayihimbaza gute
ese Noheli turayishimira kubayizihiriza kuko twebwe nta kundi twabonye ko kuyizihiriza ariko wayizihiriza turabashimiye
kugire
Noheli nziza ibano aho bari bose
nta misa mwagiyemo
amisa twagiyemo kuko ndi kuza mu misa ya Noheli kuza mu misa ya Bonana
nuko rero ugashaka gucuyipfuriza abande Noheli nziza ukayipfuriza abande
twayipfuriza inshuti zacu ziri hariya muri Uganda Dijerme Jose Ikunde Penina n'abandi bose ndayipfuriza abakomunikasiyo bari bose muri Etats Unis d'Amerika nanone ndayipfuriza abaturanyi Rwanda Burundi Tanzania n'abanyamakuru Amerika
ndabifuriza Noheli. Urakoze cyane nawe ugire Noheli nziza Teofile ngaho muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ugire Noheli nziza. Chuti bakunzi aho muri Noheli nziza no mwanya ni gwanyu muri furizanya Noheli musa buturimbo mudusabe twabahaye uno mwanya kugira ngo mushobore gusozera neza umwaka mushobore no kugira Noheli nziza mu miryango abanshi kuri Noheli barafata ibiruhuko bitandukanye bakagumana n'imiryango reka tubaherekeze mu byo murimo byose hari uwitwa Elias ndi kumwe nayo yatwandikiye bicire kuri Facebook yatayo VOA radio yacu avuga ngo ndayifurije Noheli nziza umudamu wanje nkunda cyane abana banje bose bene wacu bose hamwe n'umugenzi wanje nkunda cyane ari Bujumbura n'abandi bose banzi ngo umukiza abandanye kuvukira mu mitima yabo kandi n'umwaka twimirije gutangura baze bawurambemwo ni ubutumwa bwa Elias ndi kumwe nayo
Mana ya chira kande Shira muka wako tuse merere Tuche hamwe twese tuyike Abayikunda bakayikundira Abana mbana chuba sohura Shingi na imesu tigloria Imani nina hasumiru Shingi na imesu tigloria Imani nina hasumiru
Gloria karakaririmbo ka Chorale Saint Dominique ni korali rwaruka barimbira mu gisagara cha Bujumbura. Turafise Jean Paul kuyindi murongo wa telefone. Jean Paul Ricard.
Ego ni Jean Paul mukugana.
Ego Noel nziza Jean Paul.
Mufuta gute.
Noel nziza.
Murakoze namwe ndayikubije Noel nziza.
Uri kuyimbaza gute? Akaririmbo ni Noel nziza na karirimbo karirimbwe na David Carmel. David Carmel arandika kongera karirimba indirimbo zitandukanye z'Imana, ni numumenyesha makuru akorera mu gihugu cy'u Rwanda, akongera akaba n'umunyamideli. Kano karirimbo yakaririmbanye n'uyundi muririmbyi kazi w'umurundi ari we Ngabire, bari kumwe na Cynthia. Na odase nzoyihera nawe nyine yatwandikiye abicishe kuri Facebook yacu, yavuze ngo murakoze cyane dusangira inono weri akaca yipfuriza mutoyi wiwe yitwa Felicien na Amede, ngo bose bari mu gihe gucu Rwanda, bavyara biwe Claude Niyumukama, Regis Luangu Nsenzimana, Fulgence na mutonya wiwe yitwa Yvonne, hamwe ngo na Beaufre wiwe ahadi hose, n'abandi bose bari muri Uganda, n'uwo yitwa Mukamusoni ngo numufasha wewe uyo mukamusoni akwifurije rero kugira Noeli nziza. Noeli nziza nshuti bakunze. Abari mu Burundi no mu Rwanda murakomeza mutwihanganire. Ama telefone ntariko aracamo naho mwadi benshi mwaturungikiye ubutumwa bwacu ariko bidakunze ubugiye cyose hamwe n'iminota 30 turaza kubandanya tubaha akanya mwifurizanye Noeli. Akaririmbo hari joro na kumugwishemeza music mu gihugu cy'u Burundi. Rero nshuti bakunze akabino gaduceye tuba turabangira ibiganiro twa tubafitiye muri kano kanya tugashimira mwebwe mwashoboye kubana natwe abarungitse ama nimero ya telefone muri benshi ngo tuhamagare ntibikunda muri adutunga ivyuma ntivyigera bisezerana igihe cyose hamwe n'iminota 30 tuyemereye ko tuzakongera kugerageza kugira ngo tubaronkere akanya muhamagare nimba ivyuma bizoba byashoboye gutorerwa inyishu ico kibazo kihari mwandanye mugira Noeli nziza mu miryango yanyu yakoze Facile Gebehu yari muhinga bw'ivyuma yegeranya amajwi yacu na Jeune bari kumwe Jane mwumva kuri mikro na Lidiane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje n'ubu ndabasezeye ndabipfuriza Noeli nziza mu banyu aho muri ko murayihimbariza tubasigiye kano karirimbo hari joro kashemeza music.